Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turi kuri FM 95 n'ibice 2 na 94 n'ibice 9 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri FM 88 n'ibice 3 ya Radio Inshuti ya Bose. Turabashohoje cyane, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Fidèle Niyongabo.
Icyo turi bukore rero, turaza gushyikiriza guverinoma kugira ngo hakorwe ibiteganywa n'amategeko, kugira ngo hategurwe referendum.
Uyu ni Mukabarisa Donatira, perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, nyuma yo kwemeza burundu umushinga w'itegeko nshinga rishya. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Amakuru kandi arimo n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gufatira abategetsi cyangwa bari abategetsi mu Burundi. Minisitiri w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni, umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'igihugu Godefroid Bizimana, General Godefroid Niyombare wahoze ategeka inzego z'iperereza, na General Cyril Ndayirukiye wigeze kuba minisitiri w'ingabo z'igihugu.
Tutangurira ku makuru avugwa kuyerekeye Burundi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yasohoye itegeko rifatira ibihano abantu bane bagirizwa kugira uruhara mu ruhagarara rubandanya mu Burundi. Iryo tegeko ritanga ububasha bwo kuzibira amatungo y'abakoze canke abafashije mu bikorwa byageramiye amahoro n'umutekano mu Burundi, bageramiye demokrasi canke batyoje agateka ka muntu mu Burundi. Iryo tegeko riziririza viza ku bantu amatungo yabo azoba yazibiwe. Abafatiwe ibihano ni Alain Guillaume Bunyoni, umushikiranganji ajejwe umutekano mu Burundi, Godefroid Bizimana, icegera c'umuyobozi mukuru ajejwe igipolisi c'igihugu, Godefroid Niyombare yahoze ari umutegetsi mukuru w'ibiro bijejwe iperereza mu Burundi, na Cyril Ndayirukiye yahoze ari umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi. Mu gufata ivyo bihano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika vyafashe ingingo yo gufatira ibihano abarundi bose bagiramira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco ategerejwe mu ruzinduko muri Kenya ejo bundi kuwa gatatu. Akihagera azabonana na President Uhuru Kenyatta. Kuri gahunda ye y'iminsi itatu azamarayo harimo n'inama n'abayobozi b'amadini atandukanye, misa muri kaminuza ya Nairobi n'ibiganiro n'urubyiruko muri stade ya Kasarani. Papa Francisco azava muri Kenya kuwa gatanu yerekeze muri Uganda, naho kuwa mbere w'icyumweru gitaha azajya muri Repubulika ya Centrafrica. Bamubwiye kenshi ko muri icyo gihugu ashobora kuhagirira ingorane z'umutekano, ariko we yanze gusubika urwo ruzinduko.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abashikiriza amanza mu gihugu c'Ububirigi batangaje uno munsi kuwa mbere ko ibikorwa vyo guhiga abikeye kw'iterabwoba vyatumye abandi bantu batanu bahagarikwa, mu vyatumye igitigiri c'abamaze gufatwa kigera kuri 21, mu gihe umugwa mukuru w'igihugu c'Ububirigi Bruxelles ukiri ku rugero ruri hejuru cane gukuba amagabo. Imbere yaho uno munsi kuwa mbere abashikiriza amanza babwiye igipolisi ku mugwa mukuru Bruxelles ko bahagaritse abantu bikeye kw'iterabwoba 16 yamara Sala Abdeslam akomeye mu bikeye ku bwicanyi bwabereye mu gisagara ca Paris ntarafatwa. Abashikiriza amanza batangaje ko umwe mu bikekwa iterabwoba yakomeretse mu bikorwa vyo kubahiga. Vyinshi muri ivyo bikorwa vyabereye mu bice 2 mu gisagara ca Bruxelles no mu micungararo yaho. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ububirigi Charles Michel yatangaje ku munsi w'Imana ko bafise ubwoba bw'uko hashobora kuba igitero nk'icyabereye ku mugwa mukuru w'u Fransa Paris. Sala Abdeslam abonwa ko yinjiye mu gihugu c'Ububirigi ku itariki 14 z'ukwezi kw'11, amasaha makeyi inyuma y'uko abantu bitwaje ibigwanisho b'umugwi Islamic State bishe abantu 130 bakomeretsa abandi 100 mu bitero vyo mu gisagara ca Paris.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yemeza rwose nta shiti ko Leta Islamike izatsindwa. Yabivuze mu kiganiro yagiranye na television NBC yo muri Amerika ari mu ruzinduko mu gihugu cya Emirat Arab Uni. Yahereye ku mbaraga ibihugu byinshi byatangiye guhuriza hamwe kugira ngo bifatanye Leta Islamike. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku isonga y'ibihugu birenga 60 y'ubwayo yongereye ibitero by'indege z'intambara zayo kuri Leta Islamike. yongera n'ibikorwa byo kurwanya iterabwoba n'ibya diplomasi nk'uko John Kerry yabivuze. Emirat Arab Uni nayo ifite indege z'intambara muri urwo rugaga ruyobowe na Amerika rugizweho n'ibihugu birenga 60. Mu rwego rwo kongera ibikorwa byayo muri Syria kandi abasirikari bazi kurwana cyane bita Force Special b'Amerika bategerejwe vuba aha mu majyaruguru ya Syria. Bazaba bashinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikari by'urugaga ruyobowe na Amerika n'iby'abanyasiriya barwanya leta ya President Bashar al-Assad.
Vitezwe ko Perezida w'igihugu cy'u Burundi François Hollande abonana ejo kwa kabiri na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama mu rugendo mu bihugu bitari bike arimo bwo kurondera kw'abagwanyi b'umugwi Islamic State bafatirwa ingingo hamwe no gutorera inyishu iciye mu biganiro ingwano iri mu gihugu cya Syria. Presidency ya Amerika imenyesha ko abo bategetsi babiri bazoganira ivyerekeye gukorana kurushiriza mu runani ruyobowe na Amerika rumaze igihe rugira ibitero by'indege z'ingwano mu bibanza vyo mu Islamic State mu bihugu vya Iraq na Syria kiringo kirenga umwaka. Indege z'ingwano z'igihugu c'u Burundi ziri muri ako kigoro imbere yuko ava mu gihugu c'u Burundi gana Leta Zunze Ubumwe za Amerika. François Hollande uno musi kwa mbere yakiye umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Bwongereza David Cameron yatangaje ko afise imigambi yo gusaba inama nshingamateka y'igihugu ciwe muri iyi ndwi kwemeza ingingo y'ukwagura uruhara rw'Ubwongereza mu runani ruyobowe na Amerika harimo kugira ibitero mu gihugu ca Syria. Cameron yongeye asaba ibihugu by'Uburaya kongereza igikorwa cyo gusangira makuru yerekeye iperereza.
Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yanyarukiye i Teherani uyu munsi mu ruzinduko rwa mbere mu myaka 8 muri Irani nyine, uruzinduko rw'umunsi umwe gusa. Akigerayo yahise abonana n'umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei. President Putin yaragiye kuganira n'abayobozi ba Irani ku ntambara yo muri Syria. U Burusiya na Irani bashyigikiye cyane rwose Perezida wa Syria Bashar al-Assad. Ibihugu byombi byamwoherereje ingabo zabyo zo kumutera inkunga mu ntambara imaze imyaka inirenga kandi imaze guhitana abantu barenga 250,000.
Ijwi rya Amerika mushobora kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu, site yacu nayo ni www.radioyacu VOA.com. Makuru yo mu karere ku nkuru yerekeye u Burundi, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yasohoye itegeko rifatira ibihano abantu bane bagirizwa kugira uruhara mu ruhagarara rubandanya mu Burundi. Iryo tegeko ritanga ububasha bwo kuzibira amatungo y'abakoze canke abafashije mu bikorwa byagiramiye amahoro n'umutekano mu Burundi, bibandanya kugiramira demokrasi canke abaryoje agateka ka muntu mu Burundi. Iryo tegeko riziriza viza ku bantu amatungo yabo azoba yazibiwe. Abafatiwe ibihano ni Alain Guillaume Bunyoni, umushikiranganji ajejwe umutekano mu Burundi, Godefroid Bizimana, icegera cy'umuyobozi mukuru ajejwe igipolisi cy'igihugu, Godefroid Niyombare yahoze ari umutegetsi mukuru w'ibiro bijejwe iperereza mu Burundi, na Cyril Ndayirukiye yahoze ari umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi. Mu gufata ivyo bihano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika vyafashe ingingo yo gufatira ibihano abarundi bose bageramira amahoro n'umutekano mu gihugu. Itangazo ryo mu biro vya Perezida wa Amerika Maison Blanche rimenyesha ko ryaronse amakuru atari make yizigiwe y'ubwicanyi ihagarikwa ry'abantu mu buryo budaciye mu mategeko ifatwa bunyamaswa ry'abantu ikandamizwa rifatiye ku mpamvu za politiki rigiwa n'inteko zijeje umutekano hamwe n'ubwicanyi n'icyozwa ry'agateka ka muntu bigigwa n'imikangara yitwaje ibigwanisho y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi bita imbonerakure. Iryo tegeko rivuga ko amajambo ateye ubwoba aherutswe gutangazwa n'abategetsi ba Leta yongereje ubwoba bwari busanzwe buri mu gihugu, amajambo akaba ashobora gutuma haba ubwicanyi kurushiriza. Iryo tangazo ryibukije ko bamwe mu batavuga rumwe na Leta ya Perezida Pierre Nkurunziza bahisemo gukoresha ingufu mu kugwanya Leta bakora ubwicanyi n'ibitero by'amagrenade n'igeragezwa rya kudeta mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015. Amerika ivuga ko ivyo bikorwa navyo nyene bigira uruhara mu guhungabanya umutekano mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kwiyamiriza ikoreshwa ry'ubwicanyi canke ubundi buryo budakurikije amategeko bwo gushika ku migambi ya politike canke gufata ubutegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitera kama impande zose kwiyamiriza ubwicanyi zimenyesha ko zizobandanya gutohoza no gufatira ibihano abategetsi ba leta canke batavuga rumwe na leta bahitamwe ubwicanyi bakongera bakageramira umugambi wo gutorera inyishu uruhagarara rwa politike mu Burundi biciye mu mahoro.
Abadepite bane b'u Burundi bashobora kuva mu nteko zabo mu mutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko, rero bashobora gutakaza intebe zabo mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi umutwe w'abadepite, ariko kandi bagahita banatakaza intebe zabo mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EALA. Mu magambo ahinnye byatangajwe na president wa EALA Daniel Kidega mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Kigali, yasobanuye rero ko ayo makuru yamenyeshejwe n'urwandiko yohererejwe na mugenzi we w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi. Yasobanuye ko bombi bagomba kubonana vuba aha kugira ngo babiganireho. EALA iteraniye i Kigali muri iyi minsi.
Ton DC. Kuri inkuru yerekeye Burundi, amwe mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu Burundi yafungiwe vyagateganyo ibikorwa vyayo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kubivuganako na Terence Ntayiraja, umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi.
Amatohoza yakoze kumenyeshwa yerekeye yuko abamuri ayo mashirahamwe yagize uruhara mu guhungabanya umutekano byabaye kuva muri tariki 23 z'ukwezi kwa kane, naho kwari kwemeza ikiringo abatigeze neza kwemeza ikiringo ahubwo kwabaye no konona ibintu by'igihugu, konona amabarabara n'ibindi byinshi kambere no kwica ku kajamo. Iyo ntumbero rero ushobora gusohoye bwa mbere hariho raporo yasohotse mwese murabizi igihe kuri ibyo hanyu itanga n'umuco mu nyuma ya sosiyete y'ikihete bihagarika
ayo mashyirahamwe yo avuga ko yugawe kubera atashigikiye manda ya gatatu. Ivyo mibivuga kwiye
ayo niko avuga, ariko twebwe twihoreje icyo bita isiguro zatanzwe n'ushyirwa wa Repubulika nuko mu myerekano bagize itaye myerekano ahubwo yabaye imigumuko. Mwese muribuka yuko kugire imyerekano hariho amategeko abigenga kigeza kuri kibu ndetse n'uruhushya bige birasaba bahanyanza amategeko hari mu kubikora, aho kubikora mu mutekano mwese murabizi na bakarero ko umuntu yatumiwe yakabiga n'amapine yimbaguwe aho abapolisi batewe amabuye kugeza aho bageza kwivuna kubera ko bariko bagomba kwicwa. Nibaza yuko imyerekano n'ubugumutse hamwe n'icyo yari bitandukanye hari nk'isiguro zirimo rero n'ibyo n'ibyakoze n'imigumbukanye no kwica abantu byo byatumye abatabaza yerekana yuko bari muri ibyo. Mbere bacyaje bigaragaza no kugenda bya 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka nyene, aho mbere twari tubona uwo munsi twaheruka muri mwaka w'ibona na mabarabara bishyize ku mahurende y'inzu bari kora gitsinda z'ubutegetsi bibonekana rero yuko menga harimo bamwe muri ayo mashyirahamwe n'abatumbaraga z'ubutegetsi bafite ibyo ahuye ko kandi bari bateguye
muri ayo mashyirahamwe yugariwe amakonti. Hariyo amashyirahamwe yafasha cyane rwose abanyagihugu, aho twavuga nk'amashyirahamwe nk'ishyirahamwe ryari rifite ibitaro ibitaro bivurizwamo abantu ntawo nikora. Ubutegetsi bwarihweje ingaruka mbi zishobora kuba kurabo banyagihugu
kibaza yuko no kurabo amashyirahamwe yakoze ko kurabye ibintu byabaye mu gihugu kaba n'ibyakozwe iyo umuntu akoze icyaha mu ishyirahamwe yakoze gashyise imere bitunganye kuri ibi ngo zifatwe zunzwe ibyirwa shingiro hari isunzwe n'itegeko nomero imwe agakwiye gucumi na rimwe ryo kuwa 18 na mu kigihe cyo cyane cyo na kabiri bigenga ayo mashyirahamwe yende cyahifungwa n'ibyo tuhoza ryabaye raporo hafifungwa n'iyo ngingo kugira ngo zifatwe n'urubanza rwo guhuguruwe kuri ayo mashyirahamwe. Murabwira ko hari urubanza RMPG amajana 3 na 6 agakwego MA hanyuma yireje kandi n'ingene kugira ngo umutekano n'urutonde bigaruke hano mu gihugu cyacu cyane mu gisagara cya Bujumbura. N'ibyo rero byatumye bene ubushikiranganji dukorera bwasohoye na gutera ubushikiranganji ihagarika byifata kibanza ibikorwa by'ayo mashyirahamwe.
Ubucamanza ntiburafata ingingo mu gihe cyose umuntu ataregwa n'ivyaha nk'uko mu bihugu biteye imbere babivuga abakiri umwere iyo ngingo ntiyo yaje imbere y'igihe.
Ibintu ntiyaje imbere y'igihe kuko nk'uko ubibona byabonetse ko bamwe nk'uko babyivugira ku maradiyo hanze batigeze bahagarika guhamagarira imigumuko no konona igihugu. Nicyo gituma rero ingingo nayo ari ifata kibanza kuko urubanza rutaracibwa umunsi rwashiwe umwera kwero ingingo y'ifata kibanza izofutwa uwagiwe n'icyaha nawe afutwe burundu.
Aho ni ryari
urubanza sentene yahenda gukora akazi kayo urubanza rugacibwa?
Frederic Nkundikije yavuganye kandi na Gordien Niyunga ko umunyamabanga mukuru wa Focode.
Iyo nguru twayakiriye mu mwanya umwe umubabaro umugabo ntazarutangaje kuko
twari tubyiteze kuko twari twarumvise ukuntu umukuru w'igihugu mu ijambo yashikije mu minsi iheze yavuze yuko azosuzurirwa ukuntu amashyirahamwe akora ariko aravuga warumva yuko ashimika cyane ku mashyirahamwe yagiye imbere mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu nyuma acahaza ibyo kuvuga yuko bahagaritse amakonti yacu bayahagarika atagwandiko na rumwe baduhaye n'umwanya niwo mugiye kubona ubwo rwandiko mu nyuma nawe acaboneka urwandiko ruvuga yuko umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu ajeje guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe ashika cumi yagize uruhara rudasanzwe ukwiyamiriza ikiringo cya gatatu.
Ubwo bushikiranganji bushya nawe niyumvye ko buvuga ko buhagaritse amakonti yanyu eka buhagaritse n'ibikorwa byanyu kubera uruhara mwagize ngo rwibonekeza mu migumuko yabaye mu Burundi gihe cy'imyirekano aho havuga ko iki
twe nta migumuko twagize imyigaragambyo yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu kandi turabyishimira cyane ntitubidea n'ubunye urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu twarubandanye nicyo gituma rero kubona bayahagaritse biri mu buryo bw'uko ari kurondera ukundi buduca intege mu buryo bwose ngo twatse inguvu mu buryo bwose ariko nkamenyesha yuko ishyirahamwe mu kubaho ubwa mbere itangura umutima hanyuma rikabona kuja ku mapuro kubera rero batwandikiye yuko amashyirahamwe yacu atagisubira gukora yuko ayo mashyirahamwe afuswe kuko abanywanyi bacu bose amashyirahamwe bayatwara mu mitima yabo amashyirahamwe ahagaze mu byiyumviro yuko atakina kije bizohindura mu gukora kwa minsi yose yego ntituzoja gukora nk'uko twaba dukora tuzogira amanama tuzogira iki
muri iki gihe iyo shyirahamwe ryanyu ryugawe ryahagaritswe ingingo mugiye gufata none n'izihe
ingingo tugiye gufata nta ngingo dushobora gufata kuko yaba ari ubutungane twari kwitwara mugabo nta butungane dufise ingingo rero tugiye gufata ni ukubandanya urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu nubwo twarutanguye kugira ngo turonke igihugu gifise amategeko hanyuma amategeko nyamara kuboneka dushobora gukore ku mugaragaro ibyo niza akanya gato igihe ikiringo cya gatatu kizoba amategeko yasubiye gukurikizwa tuzosubira tuje ku mugaragaro dukore nk'uko ukuri kwamye kandi dukore tunagororokewe gusumba uko twahura
aho ni ryari
igihe Nkurunziza azoba yashoboye kwemera kuja mu biganiro akicana n'abo batavuga rumwe hanyuma akemera yuko ibyirwa shingiro n'amasezerano y'Arusha yaho nyanze gusubira kuja mu ngiro igihugu byasubira ikaronka iteka igasubira kuba igihugu kikagera gutabagurika nabose
kutubaka amashyirahamwe amwamwe ategamye atagira inyungu za politiki aregwa ko yifatanije n'imigambwe mu bikorwa byayo aho muhavuga ko iki
kutubwira yuko twifatikanije n'imigambwe mu bikorwa dukora nimba ari kugira ngo twifatikanije n'imigambwe kubera tugwanire agateka kacu tugwanire igihugu cy'amategeko tugwanire ibyirwa shingiro tugwanire amasezerano y'Arusha tugwanire yuko bayakubandanya bica abana abakecuru n'abatamakazi icyo kirego cy'uko dukora n'imigambwe muri ibyo turacemanga kuko nta kintu na kimwe hageze kurwanira agateka umuntu wese ashobora kugufasha gushyira agateka kawe nta n'umwe mutoshobora gushyira hamwe kuko dufise ingorane imwe gusa dufise ingorane y'igihugu cy'amategeko igihugu tuba hagati y'akazina muntu
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubake ejo hatubereye iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho tujye mu Rwanda. Aho inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yashoje burundu imirimo yari imazemo igihe kigera ku mezi atanu yemeza umushinga w'itegeko nshinga rishya nta n'umwe mu badepite wavuyemo bose uko bari 79 bari bitabiriye inama rusange yo kuri uyu wa mbere batoye uwo mushinga asumutakaboye twoherereje inkuru
urugendo rwa rumaze amezi atanu inteko ishinga amategeko imitwe yombi iri muri gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga rwasojwe kuri wa mbere abadepite 79 baye bitabiriye inteko rusange bose batoye umushinga w'itegeko nshinga warumaze iminsi ukorerwa ubugororangingo muri Sena y'u Rwanda. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Madame Donatira Mukabarisa yavuze ko iki gikorwa kirangijwe mbere y'itariki bari barihaye, yongeraho ko nk'inteko ishinga amategeko akazi kabo nk'abadepite bagasoje hasigaye akazi ka guverinoma.
Muzi ko harimo ingingo tumaze gutora zigomba kunyura muri referendumu, icyo turi bukore rero turaza kubishyikiriza guverinoma kugira ngo hakorwe ibiteganywa n'amategeko kugira ngo hategurwe referendumu.
Ku ruhande rw'abadepite bari mu byishimo by'uko ibyo batumwe n'abaturage barenga 3,700,000 bandikiye inteko ishinga amategeko basaba ko yavugurura itegeko nshinga maze Perezida Paul Kagame agahabwa amahirwe yo kongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda babigezeho. Depite Gatabazi Jean Marie Vianney avuga ko umurimo bahawe bawusoje ndetse ugasozwa wubahirije ibyifuzo by'abaturage.
Umukoro abaturage baduhaye turishimye, turanezerewe cyane kuba tushoboye kuwurangiza kandi tukawurangiza tunubahiriza ibyifuzo nyamukuru baduhaye, cyane cyane ko icyo bifuzaga ko ari uko ingingo ijana na rimwe yahinduka, kandi yarahindutse ikaba yemerera ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika uriho nyakubahwa Paul Kagame ashobora kwiyamamariza indi manda y'imyaka 7 ndetse n'izindi z'imyaka 2 z'imyaka 5 inshuro 2 ariko ibyo niwe ubigena.
Inteko ishoje umurimo wayo, komisiyo yashyizweho ngo yungane inteko mu kuvugurura itegeko nshinga isigaje nayo imirimo mike ngo nayo isoze igikorwa yatumwe, harimo gukora raporo izashyikirizwa inteko ishinga amategeko imitwe yombi ndetse no kunoza imyandikire. Umutwe w'abadepite wemeje umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga nyuma y'uko wemejwe na Sena. Inzira igiye gukurikiraho ni uko uyu mushinga ugiye koherezwa kwa Minisitiri w'Intebe azawugeze ku nama y'abaminisitiri nayo isaba Perezida wa Repubulika kwemeza ko habaho kamarampaka no kugena itariki izaberaho. Hasigara umurimo w'abaturage muri referendumu, batora yego niyo bashyigikiye ku itegeko nshinga rivugururwa cyangwa batora oya ku batabishyigikiye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika nguyu wa mwanya rero wanyu mwebwe banywanyi ba radio yanyu Ijwi rya Amerika. Uyu munsi nanone mwavuze ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ry'u Rwanda. Eugenia Mukankusi yabasomeye ubutumwa bwanyu.
Uwita La Voix du Peuple yageze ati Kagame ho bazayobora u Rwanda kugeza mu 2034 atubu umwana uvutse ubu azaba afite imyaka 19. Urumva ko azageza igihe cyo gufata irangamuntu Kagame akiri perezida. Ati genza abanshasha kanguhe. Mashud Abiola we agira ati none Kagame abaye umwami karabaye, ati cyangwa u Rwanda na karima yagabiwe na se. Agakomeza mu magambo y'icyongereza havuga ati abadepite bateye isoni, ati bishoboka bite ko bajya mu mitwe y'abanyarwanda bakabahindura ibitekerezo ku buryo bakora ibintu nka biriya. Ati Rwanda urambabaje. Naho Nshimiyimana Arsenal Gilbert ati nkeneye amahoro n'iterambere no kuyoborwa neza nta mwanya ndwanira. Rodrigue Kubwimana ati umusaza nakomeze iyoborere kuko icyangombwa nuko afata abaturage be neza kandi iterambere rigakomeza. Ngendahayo Frederikati ati ya amahoro asagambe mu rwa Gasabo. Jean Emile Nitunze ati no Paul Kagame ni yaheza bazongera kurihindura ataha, ati ibi bintu ntibyoroshye, ati je mbona umukino waraheze ari ukushira mu ngiro gusa. Mertus Nkurunziza ati perezida w'u Rwanda nareke kwitwararika ubutegetsi nkumenga niwe wenyine ashoboye kuyobora u Rwanda n'abanyarwanda. Ati ewe Afrika ingorane za manda zizogusiga habi, atariko twiteho ineza abanyagihugu ataguhindura amategeko shingiro ku nyungu zabo. Ati kunda bo murongoye mureke kwikunda kuko Afrika yose ifise iyo ngorane. Ati rindira na Kongo zose nuko. Thomas Rona Fideli, ngibyo bimwe mu byo abakunzi b'Ijwi rya Amerika batwandikiye mu kanya kuri Facebook.
Murakoze cyane bakunzi bacu kandi na Eugene urakoze. Noneho tuhakanya Jay Polly mu karirimbo yise ikosora makanya gato. Oh,
fatika ni wanabifata usibye kwiboneza cyane nkuko aboneye twirinde biboneka nibyigihe gito hasla hasla woku murwa gospel gangster kuri ya hatiriritse come on nange singe wabizanye icyakubwira ibyambaye ho ni wakumva turya wirutse imihanda nta muwenzi tomona hawe ni subungu buni rya fusa no duwisiri tumukanda zimbaburi manitse dineza kumugabo nyawe burya ryavunitse rasta rap style kuva kigali warose wonza abanyiri primary kundanga manota mu muzika mfite zero banzobye kuririmba ndagatama nkarapa nigana gatupak california kumusaba aragaragara nge sindi babona mutima wanjye uhamanya n'ubwonko bwanjye ibyo nkora nibyo byanjye icyanjye sicyo cyawe
nama iganwa ya buri munsi abatsinda nk'abadahari nimutwereke ibyo mwakoze
iri ni kosora
sinda ngabatahari nimutwereke ibyo mwakoze
ijwi rya Amerika ikosora yari Jay Polly umuraperi w'umunyarwanda
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba yamari imbere yaho reka tubibutse incamake makuru twabashikirije kuvyerekeye Burundi Twabwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yasohoye itegeko rifatira ibihano abantu bane bagirizwa kugira uruhara mu ruhagarara rubandanya mu Burundi. Iryo tegeko ritanga ububasha bwo kuzibira amatungo y'abakoze cyangwa babandanya gukora cyangwa gufasha mu bikorwa bigeramira amahoro n'umutekano mu Burundi, bigeramira demokarasi cyangwa batyoza agateka ka muntu mu Burundi. Iryo tegeko riziririza viza ku bantu amatungo yabo azoba yazibiwe. Abo nabo ni Alain Guillaume Mubunyoni yahoze muri umwanya w'umushikiranganda jeje w'umutekano mu Burundi Godefroid Bizimana icegera cy'umuyobozi mukuru jeje w'ipolisi cy'igihugu Godefroid Niyombare yahoze ari umutegetsi mukuru w'ibiro bijeje w'iperereza mu Burundi na Cyril Ndayirukiye yahoze ari umushikiranganda jeje w'ukwivona abanse
Naho umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco ategerejwe mu ruzinduko muri Kenya ejo bundi kuwa gatatu azavayo kuwa gatanu yerekeza muri Uganda noneho kuwa mbere w'icyumweru gitaha azava muri Uganda ajya muri Repubulika ya Centrafrica
Abashikiriza amanza mu Bubiligi batangaje no munsi kuwa mbere ku bikorwa byo guhiga bike kwitora iterabwoba byatumye abandi bantu batanu bafatwa mu byatumye igitigiri cy'abamaze gufatwa kigera kuri 21 mu gihe umugwa mukuru w'igihugu cy'u Bubiligi Brussels ukiri ku rugero ruri hejuru cyane rwo kuba amagabo
President Vladimir Putin w'u Burusiya yanyarukiye i Tehran uyu munsi mu ruzinduko rwa mbere mu myaka 8 ubwo baganiriye n'umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Irani Ayatollah Khamenei baganiriye ku ntambara yo muri Syria ibihugu byombi u Burusiya rero na Irani boherereje President Bashar al-Assad ingabo zo kumutera inkunga mu ntambara amazemo imyaka irenga 4
Nshuti mwese mukunda radio y'ijwi ry'Amerika ibiganiro twabateguriye uyu munsi bigarukiye aha tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro mwari kumwe na Ange Fidenio Ngabo
na Thomas Kamirindi tubifurije umugoroba mwiza ku ijwi ry'Amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.